Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwabonye gutandukana ni Thomas Kamirindo basuhuza. Uyu munsi ni kwa kabiri tariki ya 23 ukwezi kwa mbere umwaka w'2018. Muratwumvira kuri FM 104.3 mu Rwanda no kuri FM 94.9 na 95.2 mu Burundi. Muri iyi minota 30 dutangiye turahera ku makuru yo hirya no hino ku isi, naho mu makuru yo mu biyaga bigari, komine Kanyosha yo mu ntara ya Bujumbura mu Burundi yakoresheje nabi amafaranga yahawe y'iterambere yiyubakira igorofa y'ibiro bya zone.
Igorofa ni nziza ariko uravye zone ingene ibimeze, kubaka inzu y'igorofa nk'ibiro bya zone urumva yuko abarimo gusamara, kumbura nta buzindi migambi yogiye imbere kurusha icyo.
Uyu ni Jean Bosco Ntahimpera, umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro ibereye kuri iki kibazo cy'igorofa ya zone muri komine Kanyosha. Naho mu Rwanda, leta yahagaritse amata n'ibiribwa by'abana bikorwa n'uruganda Lactalis rwo mu Bufaransa. Ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Amakuru yo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayegezweho na Aloise Bigirimana.
Urakoze Thomas. Reka tuyahere mu Rwanda nyene. Leta y'u Rwanda ibandanya guhakana ko hari amasezerano y'ibanga yo kurungika impunzi z'abanyafrika ziri muri Israeli muri ico gihugu. Ivyo ni nyuma yuko hagaragariye amakuru y'abanyafrika bagiye kwigaragambya ku murwa mukuru Tel Aviv wa Israeli jo ku munsi wa mbere bahakana kuzojanywa mu gihugu cy'u Rwanda. Claude Ganza munyamagana niwe yaduteguriye iyi nkuru.
Itangazo guverinema y'u Rwanda yasohoye mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere rivuga ko muri iki gihe isihangayikishijwe n'ibibazo by'abimukira. U Rwanda rwongeye gushimangira ubushake bwarwo rutanga umusanzu mu buryo bwose bushoboka. Guverinema y'u Rwanda imenyesha ko itigeze na rimwe isinyana na Israel amasezerano mu buryo bw'ibanga yuko ruzakira abimukira b'Abanyafurika. Hagati aho ikinyamakuru Haaretz gicapirwa muri Israel cyanditse ko kuri uyu wa mbere 100 y'abimukira bakomoka muri Eritrea biriwe mu myigaragambyo imbere ya ambasade y'u Rwanda muri Israel. Baramagana ibyo babwiwe n'ubutegetsi ko bakwiye guhitamo kujyanwa mu Rwanda na Uganda cyangwa bagafunga ubuziraherezo. Umunya-Eritrea witwa John uri mu basaba ubuhungiro akaba no mu bateguye imyigaragambyo yagize ati: "Aya masezerano Isiraheli yasinyanye n'u Rwanda ntiyemewe. Ateye isoni kandi ni mabi cyane, nta bintu nk'ibi byigeze bibaho handi. Twiteguye kuguma muri gereza aho kujyayo. Aho gupfurwa urupfu rero duhisemo gufungwa." Leta ya Isiraheli babwira ko izabaha ibyangombwa kandi ikabaherekeza. Ivuga kandi kuretse kubishyurira amafaranga y'indege izanaha buri wese $3,500 by'amadolari ya Amerika. Ikinyamakuru Haaretz kivuga ko bavanwe muri Israel bakajyanwa mu Rwanda na Uganda mu myaka yashize, bahamya ko ibi bihugu bitabarinze cyangwa se ngo babibonemo uburenganzira bw'ibanze bituma bajya gushaka ubuhungiro ahandi. Mu mezi birashize, Haaretz yanditse inkuru y'Abanya-Eritrea n'Abanya-Sudani bavanwe muri Israel bajyanwa mu Rwanda nyuma bajya kwaka ubuhungiro mu Budage n'Ubuhorandi. Bavugaga ko batari bemerewe kuba mu Rwanda kandi ko nta byangombwa bari bafite. Benshi bavuga ko iyo bageragezaga gushaka ahandi bahungira bafungwaga bagatotezwa ndetse hakaba nabicwa.
Arakoze mugenzi wacu Jean-Claude Ganza mu Nyamagana mu gihugu cy'u Rwanda. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yateye umukono ku mugoroba w'ukuru uyu wa mbere ku itegeko ryongera guha amafaranga leta n'inyuma y'iminsi 3 ibikorwa bya leta byari bimaze bihagaze bivanye no kutumvikana ku kibazo cy'abimukira nyamukuru. Inyuma yaho sena iryemereje inyuma y'umutaga weje ku munsi wa mbere inama nshingamateka nayo yaciye iryemeza riha amafaranga leta. Mu byo bumvikanye ni ukureka leta ikabandanya ihabwa amafaranga gushika mu kwezi kwa kabiri itariki 8, aho bazoba bizigiye ko abashingamateka bazoba bashitse ku mwumvikano ku byo badahurizako, aho naho leta ikazocihabwa amafaranga yo gukora mu gihe kirekire. Munyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres asaba abategetsi muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo gutanguza amatohoza ataho yegamiye, n'inyuma yaho ku munsi w'Imana abantu bashika 6 ku bwa ONU bishwe bashwiragijwe n'abapolisi ba leta. Guterres asaba ko abagize uruhara muri ubwo bwicanyi barengutswa imbere y'ubutungane, ni mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi wiwe i New York rishigwa habona n'umurwi wa ONU mu gihugu cya Congo ariwo MONUSCO. Abakenyezi baharugwa mu majana kuri uyu wa mbere jo baratunganije urugendo ku murwa mukuru Nairobi muri Kenya biyamiriza perezida ko yananiwe no kugena abakenyezi niburi buri umwe kuri batatu muri leta nkuko bisabwa nibwirizwa shingiro. Haraheze rero indwi zibiri perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya agenye leta yiwe mu bibanza 9 bikomeye nta mukenyezi n'umwe yashizemo. Perezida kandi akaba yarakuye abakenyezi 5 bari muri leta yiwe ya mbere. Abaharanira uburenganzira bwa muntu bashitse ku biro bya perezida bari kumwe n'abakenyezi kumushikiriza urwandiko rumusaba kugena niburi buri abakenyezi 9 muri leta yiwe. Papa Francisco wa Ekleziya Katolika yasavye imbabazi kuri uyu wa mbere inyuma y'amajambo yavuze yo gukingira ikibaba umwepiskopi wo muri Shiri yagirizwa ubusambanyi mu gihe yari mu ndege atahuka i Roma inyuma y'urugendo yaramazemwo indwi mu bihugu bya Shiri na Peru. Papa yabwiye abamenyeshamakuru ko amajambo yavuze mu kwishura ikibazo cy'umenyeshamakuru kuvyagirizwa umwepiskope Juan Barose mu ndwi iheze yavuze ko amajambo yiwe yakomerekeje abatari bake. Mu ndwi iheze rero Papa Francisco yishuye abamenyeshamakuru ati umunsi muzonzanira ivyemeza ko mwagiriza umwepiskope Barose nzogira ico mvuze ntacyo mumwagiriza muri iki gihe. Nayo mu rwego rw'abagenduzi bashira mu ngiro amasezerano yo muri Sudani y'umanuko babandanya basaba impande zose zatiye umukono kuri ayo masezerano gushitsa kuvyo bemeranije.
Aya mwumvaga na makuru yo hirya no hino ku isi muracyateza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Maze rero mujye mujya no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.voa.com naho mukurikire amakuru n'ibiganiro byacu. Amakuru yo mu biyaga bigari. Nyuma y'ibindi bihugu byinshi guverinoma y'u Rwanda nayo yahagaritse burundu amata n'ibiribwa by'abana by'uruganda Lactalis rwo mu Bufaransa yasanze bihumanye. Asumta Kaboyi araduhiye inkuru.
Mu itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ubuzima kwa 21 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka rivuga ko rishingiye ku makuru yatangajwe n'ihuriro mpuzamahanga ryita ku kugenzura ubuziranenge bw'ibiribwa. Minisiteri y'Ubuzima nayo yatangiye igenzura ryakozwe ifatanyije n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge hamwe na polisi y'igihugu, maze bagasanga aya mata n'ibyo biribwa byaba byanduye bikaba bishobora gutera indwara iterwa na mikorobe yitwa Salmonella agona. Minisiteri y'Ubuzima ikaba yasohoye urutonde rwayo mata ndetse n'ibiribwa bihumanye biri mu bwoko bugera ku 10 harimo amata asanzwe amenyerewe mu Rwanda yitwa Picota. Abacuruzaga aya mata cyane cyane yanakundwaga babwira Ijwi rya Amerika ko ubu barangije kuyakura mu byo bacuruza bakaba barashyize mu bubiko kugeza igihe bazahererwa ingurane n'inganda zo mu Bufaransa baguriraga.
Banyiru kubiranguza bo bakorana n'izo nganda zo mu Bufaransa, abo rero nibo baje turaganira kugira ngo dukoremo ibyo bicuruzo. Kibazo dufite ahubwo twaganiragaho n'icyo amafaranga twaranguye ibyo bicuruzo. Ubwo rero batubwira yuko ayo mata twaba tuyakuyemo tukayabika, hanyuma bakabanza bakavugana n'uruganda rukadugurana ayo mata yagize ikibazo. Gusa ikibazo nka bamwe harengiye babahagarariye nk'uruganda rumwe, urwo ruganda rwagira ibyo bintu byabo byagira ikibazo hakabura uburyo bwo kugurana kuko nta bindi bintu ducuruza byabo. Ibyo ni ibintu byadutunguye cyane kumva ari amatari mu ruganda rwo mu Bufaransa hano bizera ukumva yagize ikibazo kiba ari ikibazo gikomeye cyane byaba byiza bigiye bisuzumwa mbere.
Minisiteri y'Ubuzima isaba abaturarwanda bose bafite aya mata n'ibyo biribwa guhita bahagarika kubiha abana bakanabisubiza aho babikuye cyangwa se bakabigeza ku kigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge aho gikorera. Iyi minisiteri igasaba buri muntu wese ufite umwana wanyoye ayo mata cyangwa akarya ibyo biribwa kandi akaba anagaragaza ibimenyetso birimo gucibwamo, kugira umuriro mwinshi cyangwa kubabara mu nda, kwihutira kumugeza ku ivuriro rimwegereye kugira ngo harebwe ko atahumanye. Bwana Habarurema Nikodemu ushinzwe iby'imirire mu ishami rishinzwe ubuzima bw'umubyeyi n'umwana mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC yasobanuye ko umuntu wese wagira ibyo bimenyetso yakwihutira kugana ivuriro rimwegereye.
Kandi uwagira biriya bimenyetso niba umwana ahitwa cyangwa se ababara mu nda yajya kwa muganga kugira ngo basuzume barebe ikibazo yabafite.
Ibindi bihugu byahagaritse ibikoresho mbere, u Rwanda rubikagaritse nyuma, nta ngaruka zaba zigaragara zaba zaragize ku bantu babifata.
Kugeza ubu ngubu hakozwe iragenzura ryagaragaje ko bihari, ariko nta muntu n'umwe wari wakagira ikibazo cy'ibi biryo. Ni igihe rero cyari kigeze kugira ngo abaturage babwirwe ko bagomba kwirinda, uwaba afite ikibazo yarabashije kurya kuri ya biryo akaba yajya kwa muganga.
Ibi bimenyetso by'umuntu waba yahumanijwe na biriya biryo, guhitwa kugira urumuriro, kubabara mu nda, byasa n'umundi bimenyetso bindi bizindi ndwara. Umuntu yabwirwa n'iki ko ari ibi bimenyetso bishingiye ku ibi biribwa bitandukanye n'ibya malaria, bitandukanye n'iby'inzoka, bitandukanye n'ibindi?
Iyo mpamvu nyine n'itangazo rivuga ko waba afite biriya bimenyetso ajya kwa muganga, ibimenyetso birasa ku ndwara zitandukanye. Iyo mpamvu iyo umuntu agiye kwa muganga, abaganga bagaragaza niba ibyo bimenyetso bifitanye isano n'ibyo biryo yariye cyangwa se haba hari ikindi cyamuteye ibyo bimenyetso.
Abacuruzi bari basanzwe bakorana n'izi nganda zo mu Bufaransa zifite ibyaciwe mu Rwanda bavuga ko bazitabaza inzego zibishinzwe kugira ngo bagaruze ibyo batanze.
Birumvikana byadutera igihombo kuko twe twarangije kwishyura, kandi nabo iyo batubwira ko baranguye bagatanga amafaranga, ko icyo bakora ari ukutuguranira atari ukudusubiza amafaranga. Ntekereza ko badufasha tugakurikirana n'abo bantu baba barazanye ibyo bintu, kuko twebwe nta ruhare tuba twarabigizemo. Birumvikana batagikoze, hari uburyo bwinshi bushobora kubaho, nk'abantu baba bafite amastoke manini bashobora kubariga, hanyuma ubwo ubucamanza nibwo bwakemura icyo kibazo.
Minisiteri y'ubuzima igaragaza ko ufite iyo mikorobe yerekana ibimenyetso byo gucibwamo umuriro, kuribwa mu nda, kandi ko ibi bimenyetso bitangira kugaragara hagati y'amasaha 12 n'amasaha 72 nyuma yo kwandura umurwayi, kandi ngo ashobora kumara iminsi 4 cyangwa 7 arwaye nyuma yo kwandura. Minisiteri y'ubuzima igasaba abantu bose bagaragaza ibi bimenyetso kwihutira kugana amavuriro. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Amashyirahamwe yigenga 23 ari mu rugamba rwo kwiyamiriza ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi yemeza ko abantu barenga 60 bamaze gutabwa muri yombi mu kiringo cy'ukwezi kumwe rukumbi, bagirizwa guhamagarira Abarundi gutora oya muri kamarampaka yo mu kwezi kwa gatanu. Icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo yamirira kure ibi birego. Eloje wilika neza araduye inkuru.
Kuva hagati mu kwezi kwa 12 umwaka 2017 amashyirahamwe yiyemeje kurwanya ihinyanyurwa ry'ibirizwa nshingiro yemeza ko abantu barenga 60 hari bamaze guhagarikwa bagirizwa kwigisha Abarundi guhakana ihinyanyurwa ry'ibirizwa nshingiro muri kamarampaka yimirije mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Vitali Nshimirimana harongorwa rugamba rwitiriwe Teshute yabwijwe rya Amerika kuri telefone.
Abo tumaze kumva bararenga 60 ibyo bikaba mu gihe abo muri leta bobo bariko baravyigisha amenya ndanga umurango izuba ripa kandi amategeko atarabirekura, icyo kikaba ikimenyetso kitabesha cyerekana yuko abari muri leta ibyo bifuza ari byo bizoba atahiganwa rinakenewe atanihiganwa rishoboka.
Ekani ishyirahamwe mpuzamakungu rihanye hagati y'akazi na muntu Amnesty International ryemeza ko ayo makuru imaze kuyaronka. Hashel Nicholson umushakashatsi ajejwe ibibazo by'u Burundi n'u Rwanda muri iryo shyirahamwe yabisiguye mu biganiro yahaye Ijwi rya Amerika ku wa kane w'iyi ndwi.
Nous avons également eu des rapports des opposants qui ont été arrêtés depuis
le début. Natwebwe nyene twararonse raporo z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bahagaritswe kuva hatangujwe isekeza ryo gusigura ibizotorwa muri kamara mpaka no kwibutsa ko tukiri mu isekeza rya leta isigura ibyahindutse mu mibwirizwa nshingiro ariko ribangabanganywe n'ukwigisha rimwe na rimwe abantu kuzotora yego turacyari mu gihe novuga cyo kuresha abantu kugira bitabire iyo kamara mpaka mugabo twarabonye abitwa ko badashyigikiye ego muri iyo kamara mpaka bahagaritswe nabo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi igihambaye kandi kibereye ni uko leta ishishoza ko abantu bose bemerewe gushikiriza aho bahagaze kuri icyo kibazo cy'inyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro n'ibyiyumviro bitandukanye n'iby'umugambo uri ku butegetsi nabyo biremewe
admissible.
Ariko leta y'u Burundi yamirira kuri ibi birego. Gaston Sindimwo, icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu, yabitubwiye ku murongo wa telefone.
Sinubwira ko abanywanyi ba gato ari bo bari kwarafungwa, nuko abarundi bose bakora amakosa cyangwa n'abandi bose barafungwa kuko bari makosa. Twaratanze intumbero ikwiye yuko umuntu wese azira kudurumbanya abarundi abikoresheje cyane cyane kubera igihe mwiza shingiro tuzomufata. Twebwe nta muntu n'umwe tuzobuza kwigisha ibyo yifuza, ubwo tukifuza yuko abarundi twokumva bimwe kugira ngo tubake igihugu cyacu kumwe. Icyo twarahe ni uko ntawe tuzokwemerera umuntu wese ashaka kudusubiza mu ihumbi. Ihumbi 2015 twarabonye isomo tukagabisha ko nta muntu n'umwe tuzokwemerera ko adusubiza muri iyo orani twarimo.
Sindimwa nemeza ko we na leta batazigera bicuza igikorwa cyo guhinyanyura ibwirizwa nshingiro.
Ubwa mbere jewe ubu nyene aho bigeze n'umunsi ku bwanjye jewe niteka kuri jewe kuko novuga nti igihugu naterereye iki kandi nejo bundi aho nzoba ndi hose ibikorwa twaba twarakoze kugira dukuru Burundi muri izi ngorane gushika uno munsi sinzokwicuza kandi sinzopfa nicuze.
Ku itariki ya 12 ukwezi kwa 12 umwaka uheze niho president Nkurunziza yatanguza isekeza ryo gusigura ibizohinyanyurwa mu ibwirizwa nshingiro bizobazwa abarundi kuvyemeza canke kubihakana mu kuvuga yego canke oya muri kamara mpaka itekanijwe mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi namwe mu mashirahamwe yigenga yaba y'abarundi canke impuzamakungu baguma biyamiza integuro bavuga kwitahurijwe ko na bose kandi ko atayindi ntumbero ifise atabukomeza ubushobozi bw'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD kugira ngo bene abasoma mbike bawo babandanye batwaza igitugu. Eroje wika neza Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Amwe mu makomine y'u Burundi ntiyakoresheje mu migambi nyayo amafaranga yatanzwe na leta mu mwaka ushize w'ibihumbi 2017 kugira ngo rero bakore imigambi y'iterambere. Biri mu cyegeranyo cy'ubushikiranganji bw'intwaro ibereye. Ni inkuru ya Evariste Nzigobanyanka.
Ubwo bushikiranganji bunegura ingene amakomine amwamwe yakoresheje intererano ya leta mu migambi y'iterambere. Ayo mafaranga ni za miliyoni 500 zagenewe amakomine. Jean Bosco Ntayimpera avugira ubwo bushikiranganji adomurutoke kuri komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura avuga ko yakoresheje ayo mafaranga mu kubaka igorofa ikoreramwo umukuru wa zone Kiyenzi, umugambi utari wo gushira imbere nk'uko abivuga.
Mu makomine atandukanye hariho ukudaha agaciro
ibintu ugasanga yego hari bikoze bibingira kamaro mugabo mu vyukuri kubijanye n'iterambere rya commune idaheza ngo bigire ico bifasha iterambere ry'abanyagihugu bitagira ico bifasha korofa ni nziza ariko uravye zone inye nibimeze kubaka inzu y'igorofa nk'ibiro vya zone urumva yuko abari mu gusamara kumbore nta buzindi migambi yogiye imbere kurusha ico
uwavugira ubushikiranganje bw'intwari bereye avuga ko mu gihe ayo mafaranga yakoreshejwe nabi hari inzego zitegerezwa guca zibikurikiranira hafi akavuga ko ubushikiranganje avugira budaci imanza ariko ko butanga intumbero
ku kijanye nayo mafaranga ahabwa amakomine muti iyo habaye ubunyonyezi iyo habaye ubunyonyezi tugaruka ahandi kuko ubushikiranganje bw'intwari bereye ntibuci imanza oya ntibuci imanza ubwo bunyonyezi burashobora kuba biciye mu itangwa ry'amasoko birashoboka cyane naho nyene sitse dushoboka tuvuga ngo subiza cyane igihugu ariko turatanga intumbero nimba bibonetse yuko mukubaka inyubako rusangi kanaka hagiyemwo amanyanga twebwe turaheza tukatanga uko twabibonye tugavuga n'ingene tubona byari bikwiye kugenda na cyane cyane twisunze amategeko hanyuma ubunyonyezi bubonetsemwo urumva ari ubusuma buca mu gisata cy'ubutungane n'ubundi
Jean Bosco Ndayimera yanashikirije ko n'ikiyaga Tanganyika kibandanya kugeramirwa n'imicafu igisukwamwo hamwe n'inyubakwa zibandanya kubakwa ku nkengera zacu hatisunzwe amategeko uwavugira ubushikiranganje bw'intwari bereye avuga zimwe mu ngaruka mbi
aha tubabwira ko twasanze ikiyaga Tanganyika kigeramiwe cyane n'ibikorwa by'abantu bamwe bubaka ku nkengera zacu abandi bagenda basukamwo imicafu yaba iva mu ngo z'abantu cyanke iva mu mahinguriro atandukanye inkurikizi zacu bikaba ko ku ruhande rw'u Burundi usanga amazi hari ari mabi cyane n'amafi areza gahunga akigira handi noneho n'icegeranyo cyatanzwe n'uburimyi n'ubworozi cyarerekanye yuko ufatiye mwaka w'2022 amafi umwimbu waboneka wari amatoni ashika 2,023 ariko mu 2010 yari amatoni 10,000 murumva uruhombo rw'amatoni ashika 2,013 mu myaka 10 camwibaza mu myaka izoza inyene bizoba byifashe
uwo mutegetsi ashikiriza ko no kuvyerekeye ikiyaga Tanganyika igikorwa ari cibisata bijejwe gufata ingingo mu mwaka wa 2017 ubushikiranganje bw'intwari bereye buvuga ko bwanagendeye amashuri yisumbuye atari make afise uburaro ayashika kuri 18 niyo yagendewe n'intumwa z'ubwo bushikiranganje Jean Bosco Ndayimera akavuga ko intumbero yari yo gukangurira urwaruka rwo Burundi bwejo mu bijanye no gutsimbataza intwari bereye no kugwanya ibiturire Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
Abayoboke babiri burunani amizero y'abarundi barimo urongoye urwo runani muri komune ya Gasorwe y'intara ya Muyinga bari mu minwe y'igipolisi kuva kuwa gatandatu mu gipolisi ntibatangaza icyo babafungiye ariko urongoye urwaruka rwo mu runani amizero y'abarundi avuga ko bamaze kumenya ko bakurikiranwa kubera ko barimo bigisha gutora oya muri kamarampaka yimirije Jean Bosco Ndarurinze yaduteguriye inkuru irambuye
abafashwe bashigwa mu minwe y'igipolisi muri komine ya Gasogwe kuva kuri uyu wa gatandatu ku mugoroba ni bacamugwa Karoli na Maniragaba Samuel bafatiwe ku mutumbo wa Kinama hafi kambi impunzi z'abakongomani muri abo bafashwe uyo yitwa Karoli bacamugwa asanzwe ari mu nama mpanunzi wa jambo ya komine Gasogwe akaba yatowe mu runani rw'abigenga amizero y'abarundi niwe asanzwe aserukira ugo runani muri yo komine ya Gasogwe Prosper Bizindavye aserukira ugwaruka muri ugo runani mu ntara ya Muyinga niwe akurikirana buri munsi ivyihagarikwa ryabo bantu avuga ko amatohoza amaze gukora amaze kumumenyesha ico bariko barakurikiranwa
cyo bamwagirije bamugeje yuko ngo yoba karikisha ngo kutotora oya kwibuzwa shingiro yimije kuzotogwa mugabe kintu gitangaza no kuntu umuntu aja kwigisha umuntu w'umugenzi wiwe basanzwe bagendana nyene sinumva impamvu bacha baje kwigisha mu kubafata umuntu ngo karikisha oya katari inama ikirabera mu kabari nimba ari ibintu bavuga ngo yeye karikisha oya gutotora oya kwibuzwa shingiro yimirije nibavuge bati yari karavyigisha naka ano dushaka kuvuga tuti nibari kararenga muga mu gihe umuntu batashuye kumwerekana ivyo bintu n'ukuri nika gatotezo nyine n'ukuri turasavye utungane bukore
iyo ndongozi mu runanirwa bigenga amizero y'abarundi mu ntara ya Muyinga ivuga ko atakindi abo bantu bariko barazira atari ivyumviro vyabo vya politike bizindavyi nta kijya nino mu kwagiriza umustanteri wa komine Gasogwe ko ariwe ari nyuma y'iryo hagariko
ko umustanteri ava hamwe n'uwo baca mu rwanko sharire kuva mu mwaka uheze ari mu mezi yo mu kwindwi no mu kumunani umustanteri wenyine ubwiwe yaregeza kuja ku mutwatumba basanga avuka ararondera imbonerakure avuga yuko uwo sharire wazomukubita mbere n'ipikipiki agira ko bishobotse bakanayiturira ivyo oyimana yarakinze ntivyigeze biba ariko mu mpera z'ukwezi kw'umwaka uheze mu kwezi kwa 12 hari umubonerakure kwa Saratier yaregeza ko bavuye ku gatumba icyo musanga aho nyarwa tagare yarakubitiye arakubitse ngo hire ku ipikipiki mana yarakinze nta kindi kintu cabaye ubashari acara ipikipiki acarigira birahera ariko twarabivyiye mu santeri n'abandi basanzwe bakorana ntacu yigeze abikora so bico turiho turabona shari yareka arazira nimva za politiki
tumaze kumva ko uramutswa komine aregwa kuri urwo rugero vyabaye ngombwa ko tumwegera kugira turonke umuco Jean-Claude Bartwanayo arongoye komine ya Gasogwe yatwakiriye ariko tumaze kumubwira ikitugenza yaciye aturungika ku nyamiramabi yari ifise idosiye yabo bantu iyo nyamiramabi nayo nyene yaciye iturungika ku wirongoye muri komine uwo nawe adateve aca aturangira kubariza ku buvugizi bw'igipolisi Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'umutekano n'igipolisi cy'u Burundi yabwiye Ijwi rya Amerika ko ariko aragerageza kuvugana n'abarongoye igipolisi mu ntara ya Muyinga kugira yegeranye amakuru akwiye ashobora gushikiriza kuri iyo dosi amakuru ava igasogwe yavuye adushikira akavuga ko umushikiriza amanza wa parake yegamiye sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga yahavuye atora abo bagabo babiri aho bari bamaze iminsi ibiri bafungiwe mu gasho ka komine abashikana i Muyinga Imuyinga muraro ko bushira useriko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Muteze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ubu noneho rero ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Mu ntumbero yo kubandanya umugambi wayo wo gufasha iterambere ry'amagara y'abantu muri Uganda, ibiro vya Amerika bijejwe iterambere ku isi USAID byaratanguje umugambi mushasha uzofashisha amafaranga angana n'amamiliyoni 28 z'amadolari y'amanyamerika mu rwego rw'ubuvuzi rw'akarere ka Asholi. Uwo mugambi uzomara imyaka 5 ukitwa Regional Health Integration Enhanced Service ugatazigwa Right Asholi. Uzofasha iterambere ry'ubuvuzi muri ako karere k'uburaruko bwa Uganda. Uzofasha kongereza abavuzi, wongereze uburyo abantu baronka imiti aho bari mu bigwati babamwo, wongere ibikoresho n'uburyo byitabwaho hamwe n'ubuyobozi bw'izo nzego z'ubuvuzi zitandukanye. Ahandi naho ibikorwa by'uwo mugambi bizofasha abantu bose haba ku muntu canke ku rwego rw'abajejwe amavuriro hamwe n'uturere kwiga inyifato nshasha zo kugabanya ikiringo abantu barindira imbere yo gufashwa. USAID yahaye uwo mugambi wa Rights Asholi ibiro vyishirahamwe ryitwa University Research Corporation ari vyo ubushakashatsi bwa kaminuza. Iryo shirahamwe mpuzamakungu rikaba rizwi cyane kuba rimaze igihe kitari gito rikorera muri Uganda. Uwo mugambi ni kimwe mu bikorwa vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikorera buri mwaka muri Uganda, aho itanga amamiliyoni 500,000 yo gufasha urwego rw'ubuvuzi muri ico gihugu. Amerika irashimisha no kuba ikorana n'igihugu c'Uganda mu guteza imbere urwego rw'ubuvuzi n'amagara y'abantu muri Uganda.
Iri ryari jambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Shuti zacu rwose ndabashimiye cyane, maze rero mukomeze mugubwe neza na radio yanyu. Murakarama, mugira umunsi mwiza.
Listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.